Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika twaraganiye na Jibe twabonye ayoboye Fondation Gazelle aba mu gisagara cha Austin mu ntara ya Texas nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishami ry'ishyirahamwe ACE Genocide muri Canada aba mu gisagara cha Toronto. Kuri telefone kandi turi kumwe na Ferdinand Ntatangwa ari mu bacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye mu Kibimba inyuma yuko President Melchior Ndadaye agandaguwe mu 1993. Turi kumwe kandi na Aime Richard Maniraho yacitse ku icumu igishubi. Dutangure kuri iki kiganiro mu gihe haze imyaka 20 President Melchior Ndadaye agandaguwe n'ubwicanyi bwakurikiye bukomeye cyane. Nagoma ntangure kuri Jibe twabonye uri mu bantu barokotse mu bwicanyi bwabereye ku ishure ryo mu Kibimba. Kwibuka iyo myaka 20 irangiye ucitse ku icumu wavyibutse gute?
Imyaka 20 iraheze ducitse ku icumu nibyo ni munsi nazokwibagira igihe bica Ndadaye jenari mu Kibimba ku ishuri. Ikintu ntazopfa nibagiye nuko abategetsi umudirekteri yari ashinzwe kuko twebwe abana bari muri iryo shuri atangora nimwe dushikira aho tugiye kumubaza tumaze kubona yuko abantu batwinjiyemwo tukabona abantu bariko baratwagwa bakubitwa amahiri tukamubaza tuti banyakubaha ibi n'ibiki ko nta radiyo twari dufite. Niho haho yatubwiye ngo hari icyo muza kubona ngo muraza kubona cyo Yesu yaboneye ku musaraba. N'ibintu azokwibagira iryo jambo ku muntu yari ashanzwe kudukingira. Rero iyi myaka iraheze ni ukuri rero hageze iyo myaka mu kuyihimbaza nibuka nyine Imana yandokoye ikadanshikana ngaha muri Amerika ikaba yarampaye ubushobozi bwo gushobora gufasha abandi. Sinzi ko mubizi nabirutse ibirometero 32 kwari ukugira nibuke mpambaze uwo munsi kuko ibyabaye ni ibintu bidashobora kwibagira mu cyanze cy'igihugu cy'u Burundi. Abana baragandaguwe bivuye ko umuperezida yishwe. Jewe ni ibintu by'insigabwenge kuko sinumva nyine umuperezida yopfa hanyuma cyangwa uwundi muntu yopfa aba banyagihugu bakaba ariwe twasigagatwe. Birantera amakenga ubonye turi mu gutora umukuru w'igihugu mu 2015. Rero ugwaruka cyane cyane twebwe abantu barokotse ku icumu uribaza ikintu twashobora guterera kugira ibintu byabaye ntibisubire kuba. Mugabo nagabona babwire yuko jewe byansikiye kubera uburyo Imana yampaye narashoboye kugira Fondation Gazelle. Iyo Fondation Gazelle ikaba itanga amazi. Twarashoboye kuorganiza ihiganwa. Iryo higanwa ryazanye abantu batari bake barenga 400 biruka. Abantu biruka tukazashobora kuronka amahera yo gutanga amazi mu banyagihugu. Jewe rero icyo ni ikintu nshimye Imana cyane.
Nawe Ferdinand Ntatangwa uri mu warokotse mu bwo bwicanyi bwabereye mu Kibimba mu 1993. Imyaka 20 irangiye wibutse gute?
Ijambo natwe iyo myaka 20 iheze twarashoboye kuja kunamira abacu kuko dusanzwe turi na hafi biribere nk'uko aheze kubivuga iyo nyabwoko ryabereye mu Kibimba nta n'umwe yatangaje kuko kuva isiremwa ntitwari bwabone abantu bashobora guhitanwa bagakubitwa ibibando bakicwa bagaturirwa na esanse. Ibintu n'ikintu tutari bwabone mu buzima bwacu ari nacyo gituma tutumva ingene ibyo bintu bishobora kuba. Umwanya muto twari tumaze ngaho twumvise yuko bamaze gufata uyu munsi Ndadaye Melchior ibyo twatangaye mu bandi kuko ntitwabona yuko umuntu umwe yashoboye kwicwa naho nyine ntibyari bwamenyekane kuko twebwe ibyo bintu byabaye bataramenyana neza yariyo kirekire 20. Rero twebwe ino nkuru twama tubigira kuko uburyo si burebure cyane mugabo turaja hamwe tukagira ikintu cy'integuro turategura ibiganiro kugira ngo tubandanye tuyaga ibijanye n'ingene twogwanya aka karanda kiho nyabwoko tukongera tugategura inkino azo zikunda guhuza abantu. Izo nkino rero ino turakunda imipira ya basket kugira ngo abe ariko kajye kubera z'abantu benshi kugutanga ubwo butumwa uko akaranda cy'ihonyabwoko katobandanya mu Burundi.
Nawe Emerisha Maniraho uri mu barokotse igishubi iyo myaka 20 irangiye ubwo bwicanyi bubaye nyuma igana kugwajya President Melchior Ndadaye wavyibutse gute?
Ndabyibutse nkuko abagenzanyi babivuze gihe kitoroshe sanga umuntu atangura kuza araharura imyaka ingene igiye kungana nta kintu kirashobora gukorwa kugira ngo umuntu ashobore kumva yuko ako kabi kabaye ko tazandunganwa n'imizi kugira ngo umuntu wese byacikiye ashobore kugira ati abantu urabona ibyabaye yuko atari byo kandi ari ibintu bitari byo gushinga kenshi nk'uko bigenda mu muryango umuntu aragenda mu misa akibuka cyane cyane abo bari kumwe inshuti abagenzi kuko abantu b'abatuzima sibo bari barabubahaye bari babuhawe n'Imana kuvuka mu muryango wemera icyo ni cyo cya mbere ntangura gukora igikurikira ni uko nk'uko nsanzwe mfise n'ibimenyetso y'icyo gihe abantu barambaza babaza ibinye ntimugire ngo na maribori cyangwa moto yantuye hasi ni ibintu byagenze gutya icyo gihe haciye haba ibi bigenda gutya ntasigurira cyane cyane kuko imyaka 20 iramaze kuba imyaka itari mike usanga hariho abari inyuma y'ubwicanyi batashoboye kubimenya ntazosigura ingene byagenze kugira ngo n'ejo n'ejo bundi ntibasubire kugwa muri iryo sanganya bagerageze ku ruhande rwabo babigwanye bagerageze bace n'ubwebo babe hirya no hino ikintu kiba kwegeramo cyose babona bati ibyo byose ntagusamara ntasasamaye kuko ni ibintu byigishijwe cyane byari byashimitse kandi byigishwa n'abantu badukenge nyine bavuga ngo bagukubise ku mupanga yuko aribo bari babitari buto yarabajyana ubutumwa tukunda yuko ari abantu bari ko bakurikiza imbere ya politiki cyangwa ari imbere ya politiki kenshi yigisha abantu badukenge yigisha yigishwa mu mashengero yigishwa mu kinywabi mugabo igasigira icyifatiye ko ntakiyagira nafatira ku bwoko bwabo ubwo bwoko rero bunye bashatse guhonya narabona yuko ariho buri ugashobora rero kubona ati ibyo byose nawe ndashatse guhonya by'umuryango wa naka urabona yuko bitashobotse bityo bigatuma rimwe na rimwe turiko turabyibuka tugacishamo ntihazogire ubusubira arashaka kuko murabona ibyo byose ujya mwishe ko mutowe mugarura kandi wowe bazi icyo muramwiciye atacyo muntu nuko umuntu agenda aragira bukebuke yumva yuko abantu bose bamenye yuko ako kabi ari akabi kabishe zote babigatera imbere
kuba ariko baratwumviriza muri ko mukurikirana ikiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika aho turiko tuvugana na Jibe Tuhabonye ayoboye Fondation Gazelle abamugisagara cha Austin untara ya Texas nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu barokotse kubwicanye bwabereye mu kibimba mu mwaka w'1993 turi kumwe kandi na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishami ry'ishyirahamwe ACE Genocide mu gihugu cha Canada mu gisagara cha Toronto turi kumwe na Ferdinand Ndatangwa ari mu barokotse mu bwicanyi bwo mu kibimba 1993 na Emerisha Maniriho yarokotse ku bwicanyi bwo mu gishubi ico gihe Emmanuel Nkurunziza mu mabanga mu jejwe kuyobora iryo shami yishyirahamwe ACE Genocide mwibutse gute iyo myaka 20 irangiye ni isomo mwabikuyemo
muri ACE Genocide Canada uko twabigenje mu kwibuka imyaka 20 irangiye iryo bwoko rihamwe abatutsi mu Burundi ribaye twarakoranye tumaze gukorana turafata umwanya wo kwibuka abacu bazize ubusa tubibuka n'abarundi bazize yuko bari mu mugambi wa iprona kuko barabajanije n'abatutsi hanyuma turasohora urwandiko tumenyesha amakungu ariko tukanagwerekeza cyane cyane abategetsi b'iki gihugu tubaye mu sha Canada tukagwerekeza abategetsi b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini u Burundi u Rwanda Tanzania Uganda na Kenya ikana Kongo iharanira demokrasi tubabwira yuko honyabwoko kugira ngo rirandane n'imizi nuko abarikoze bamenyekana bakavugwa bagafatwa bagahanwa nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga aho na cyane cyane twebwe isho twashimikiye ku mwobo rwandiko twakibuye ibi bihugu byose ndondaguye yuko mu mategeko abigenga dufatiye nk'uko iri cya Canada handitse yuko kizajya kikaziririzwa yuko umuntu azira ubwoko bwiwe ubwingo rero Canada ivuga yuko iterekwa abakoreho nyabwoko kubahanwa bimwe bishimishije tuca tubakibura yuko iyo hageze intwari y'u Burundi abo bakora ibikorwa bya misi yose uhereye kuri leta hari ubu irongowe n'abagirizwa igihe nyabwoko ico nico nyamukuru cyane mu Rwanda hanyuma ibindi bijanye no kwibuka twaribukitse yuko turabirya nino twumviriza baba abacitse ku icumu kumviriza n'abategetsi hamwe cyane cyane urwaruka rwarutse nyuma y'igihonyabwoko harahaye haribonekeza ingendo sinzi ko ari ingendo nuko ari imibereho abantu bafata batayizi yuko atawutubahuka kuvuga ko habayeho nyabwoko mu Burundi bihamwe batutsi ukamenga kandi ryari ikoze afatiye nuko yiganiye ateko turavuga yego n'ibyo byose n'iberanga a turavuga ngo byarateguwe n'ibyo byarateguwe ari kumenga byateguwe n'ibintu bikoreseva mu kirere hariho ishyirahamwe no kuvuga umugambi watwara witwa Frodeo mu kudoma kuri Toki uwo Frodeo niwe wari aritse abanywanyi babo ngo bice abatutsi ibyo twabivuganye mu ishyirahamwe ryacu kubera icaha kigira ugikoze niwe acagira turahava rero kandi turanibutsa yuko nk'uko bizwi nubwo bagomba kwihakana rimwe na rimwe iyo Frodeo niyo yavuye inashinga ya CNDD CNDD ifite yitwara ubu mu bikorwa yakora icyo gihe nizo zari izo nzira guhemuka zakoze ibyo bikorwa byo guhama abatutsi n'abahutu bari muri Ukraine muri make uko niko twaryibutse.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro gihijambo abatwumviriza ngaruke kuri Jibet twabonye kuva mabi agushikiye ukarokoka abo mwari kumwe benshi ntibashobye kuronka uwo mugisha ukurokoka nikihe mubona mwoshikiriza abo babandi bararokotse ubwicanyi nk'ubwo nikihe mwoshikiriza co subira kutuma ishano nk'iryo ritaba mwaba mwarasubiye ahabereye ayo mabi muri iyo myaka 20
ego murakoze nkuri yabaye nakamara amaza twebwe gwaruka go mu kibimba nkuko Ferdinand yabivuze twarumiwe hanyuma ubudushimira Imana ko iba yaraturokoye tukabishobora no gufasha abandi jewe ikintu shikiriza abantu bariko batwumviriza waba umuhutu yaba umutwa niha bari umuntu yagukoreye ikibi ikintu ca mbere wugira no kumuharira no kumugirira ikigongwe kuko ntaturi bugarukane mu bindi byabaye icya kabiri wasaba ubutungane kubwo gukora akazi bwabo aya matora yegereje yaba umupolitisiye ku muntu uwo ari we wese yaba ugumura abanyagihugu byari bikwiye yuko ubutungane bukora akazi kabwo bugahana uwo ari we wese yaba agumura abantu cyangwa yaba avuga ibintu bigumura abanyagihugu kuko abanyagihugu ni twebwe tuhagwa uravye abantu bahitanywe n'iryo sanganya ni abantu bake bari abapolisi basaga keretse abo nyine baba bakoye mu muntu nkatwo ariko ikintu gikomeye ni uko bajya baja hejuru bajya abapolitisiye ibyo bavuga bizogarwa ku munyagihugu umunyagihugu urabe nkubi inzara iri kuri icyo gihe ko yica abapolitisi inzara niko yica abanyagihugu umunyagihugu mutoya cyari bikwiye rero ko abanyagihugu muco ubwenge mukabona yuko uri ko arababesha n'utari ko arababesha ubabwiza ukuri twebwe turi no mu banyamahanga turabibona ntacyo umuntu ari bugire ariko ndabona yuko mu itora ryegerezwe abanyagihugu batabereye bwabo ni kuri sinavuga ngo ibara riraseseka ko abantu barabibona amakungu arabibona ubu barabikurikirana ibiriko biba mu Burundi kuko ubwo twabivuze ibyabaye ntibizosubire kuba jewe n'ukuri Imana yaramfashije kugira nshobore gufasha abanyagihugu nk'ubu ndanezerewe cyane kubona ndiko ndatanga amazi mu banyagihugu aho mvuka waba umuhutu waba umutwa waba umututsi aya mazi azogushikira n'ibintu binzaniye akanyamuneza mu mutima kubera bintuma nibagira ibyabaye mu kibimba bintuma ndonka inguvu zo kuguma mfasha abanyagihugu aho bari hose ni ukuri nijyo noshikiriza
mwaba mwarasubiyeyo ahabereye ayo mabi ikibimba
narasubiyeyo n'ibintu sinababwira ibyanshikiye maze gushika aho hantu akazu badutuririyemwo twigaragiye biranka ko novuga ni mpemu yera yahaserutse ndabura icyo mvuga abantu bose bapfuye imbere yanjye nabo nange batwinjiza ingene badukubita ingene baduturiye byose byaciye bitangura kuza ariko nararyohewe mvuyeyo kuko narashoboye kubonana n'abantu bamfashije kugira nshobore kuba aho ndi uyu munsi ni igitangaza Imana ishimwe
Ferdinand ntatangwa na Emerisha Maniriho hari icyumviro mwashikiza cyangwa utubazo mwaba mufite mushobora kubaza Jibiye tuhabonye na Emmanuel Nkurunziza kuri iki kibazo turiko tuganira
Yes Ferdinand ndi Bujumbura kabazo gato tumira mwene wacu sinki kibazo nicyo ko gatangwe gukora twashaka kubwira umuvukanye asanzwe ari iyo kuri cyo ko gatiza cyo gutanga amazi yamaze gukora ko bigishoboka iyo abantu bagishobora kuja hamwe kandi kwa twarumvise yuko imana yamuhangaze kabara murongeje izo nkomezi z'ukwandanya imimenyezo y'inkino ko musaba ko umunsi uri izina yoshobora gutegura ari izo nkino kugira ngo ashobore no gufasha abandi bose bari mu micungo itandukanye mu buhungiro icyo nicyo twotumira mwene wacu kindi cya kabiri ni uko nk'uko mwari muyivuze ikintu twovuga kijyanye n'impanuro kugira ngo akabimuzaga yasubire kuba ni uko twotumirira abanyagihugu bose yuko bashobora kuja hamwe bakabona bagatandukanya ikibi n'icyiza bakabona yuko aho kabi kabaye k'ubwicanyi kugira ngo ntigasubire kuba aho umuntu wese ari yomenya yuko ikiremwa cy'umuntu atari we tugihabwa n'Imana ariko rero tukigize inyuma amabwire azatandukanya nk'uku cyanke buriya cyanke imiryango cyanke iyi kuko twabonye yuko baba bafise ababiteguye baba bafise icyo babironderamwo kanatsinda nk'umunyagihugu umunyeshuri mwa muri kumwe kugira ngo ubone afashe gupanga agafata ubuhiri ibyo ucubona ko ari ikintu bateguye mugabo twohimiriza ko ubu umuntu yomenya ko icyo cyose cyogarukana amahoro kigarukana urukundo mu bantu ushobora kuja hamwe arifuza kiturondera izana ubwicanyi bwabaye ukayirwaniriza hamwe hama abategetsi nabo nyine bakaraba hirya no hino bakaraba yuko ineza y'umunyagihugu kugira ngo ako kazi niza gasubire kuba mu baronderera ibize bateza imbere atari biza bibatanishamo urakoze
Zibel kuri ico cimvire yarashikije ibyo mwashobora gufasha mu bivuga kwi
Ico cimvire ndagishima cyane igihe twiyumvira gutanga amazi i Burundi abantu benshi bakenye ndaza abantu benshi bacitse ku icumu basanzagijwe bakatingo zabo mugabo fondation ndongoye twiyemeje gutanga amazi mu banyagihugu kuko amazi nicyo kintu cya mbere mbona ko gikwiye mu banyagihugu ivyerekeye abantu basanzwe hariho amaorganizasyo abishinzwe ariko arabafasha ariko ntibizoduca inguvu umuntu icyo ashobora dushobora kugifasha mugabo ku byerekeye ubu ibintu dushyira imbere n'amazi abanyagihugu amazi meza imbere ya batarinda kugenda urugendo rurerure karonka amazi meza nibaza ko amazi ari ubuzima
eme risha maniriho akabazo w'ufise ushobora kubaza jibe tuhabonye na Emmanuel Nkurunziza
icyo nshaka kumenyesha sino gisaba umuntu uwucanguriya gusa nomenyesha yuko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa kandi kujya gukunda ubuzima bwawe ariko ronda bukunda hageze rero yuko umuntu agutuma kwica mugenzi wawe ngo ni umuntu ushobora ntutse n'umutwa ukamubaza uti mbega wewe uwo ndakwicaweho ukora ubu uba yabakubwiye neza ukeneye ubutegetsi aturondera mu bindi aburondere mu kwica abo badasangiye ubwoko canke kubagirira ayandi mabi yose atajyanye n'uko nawe nyene ukumva mu bimudira
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika aho turi kumwe na Gilbert tuhabonye ayoboye ishyirahamwe Fondation Gazelle rizana amazi meza mu Burundi aba mu gisagara cya Austin mu ntara ya Texas nk'aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe kandi na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishyirahamwe ry'ishyirahamwe Ace Genocide muri Canada aba mu gisagara cya Toronto kuri telefone kandi turi kumwe na Ferdinand Ntatangwa ari mu barokotse ubwicanyi bwabaye mu gihe cy'1993 inyuma y'uko Perezida Amerika yondadaye agandaguwe ndatangwa akaba yari kibimba turi kumwe kandi na Aime Risha Maniriho yarokotse kubwicanyi bwo mu gishubi 1993 tugaruke kuri Emmanuel Nkurunziza mu byo mwari ko muravuga mwese mwibaza igenye ibintu nk'ivyo bishobora gushika kubera umunye politike kanaka apfuye kubera ubwoko bwiwe abatava mu bwoko bwiwe bashobora guhonywa ataruhara babifisemwo bazira ubusa watembeye uri mu mahanga uravye ibi bihugu tubamwo birimwo ibibazo bishobora kuba ibibazo vya politike bijanye n'imico yamara abatwara nti bashobora gushika ahantu aho bashobora kurekura ku ubwikanye ku banyagihugu buba kubera mudasangiye ivyumviro mudasangiye ubwoko ni kuko mu bihugu vyacu no mu karere kacu na cyane cyane turiko tuvuga ku Burundi ibintu ngivyo bishika kubera umuntu kanaka apfuye ubwoko bwiwe uguca ugo rupfu gwitirirwa abava mu wundi bwoko bigaca bivamwe ubwicanyi niho nya bwoko mu bisigura
murakoze kuri cyo kibazo twebwe muri asaje na Sud Canada nico niki atumaze igihe dusubira ko tuvugana na ntaryo twarabyizeje dusanga imvu n'inzano ya byose kugira ngo ibonye bwoko bwe mu Burundi mu bwa mbere mu kubera biba ryigishijwe ariko kubera n'abantu baba hariho abafise umutima mubi umvuye gutahura nabi sinovuga ngo barahenzwe icarico gushikira ubutegetsi aha ngerageje gusigura abona nkubaho tugeze mu Burundi mbaye ndibagira gatonya ibyahatubaye mu Burundi ubu tugezaho byitwa ko umuntu yakoze ihonyabwoko bamushize mu ruhande kwabitwa ko bakoze ibyaha bitumye nimbo ya politiki cyo n'ikintu gihambaye tugisiguye neza ngo gihanwe ntaho tuzatuje ko turabana kuba batwimirije kuja kuko icaha ituma umuntu aho nya uwundi biratanye cyane no kurasa imodoka y'igisirikare cyane ikigo cya gisirikare uvuga yuko mu nya politique yubahuka kwigisha umurundi mwene wawe ati ejo bagakora ku mutegetsi muraca muri gita abo mudasangiye ubwoko ivyo ni ibintu twategeza gusigurira abarundi na cyane cyane ugwaruka yuko igitubayemo yiswe ibyaha bitumwe n'imva za politique ibyo kunegeza ihonya bwoko ryateguwe rigakorwa na Frode buri kabandanywa n'CNDD itwara kwibwira rero muri Canada muri ya genocide twasanze twoshimikira ku bintu byo kuvuga ukuri kubyerekeye ibyabaye mu Burundi no kubyerekeye ingene ihonya bwoko ryateguwe rigashyirwa mu ngiro nk'aba bagenzande bashyitse ku icumu uwo urumva ni ibyabona bagira kuri ibyabona bakaba nuko aribo bene kushikirwa n'ibya byaje kuba twaragatwe ariko nkaho uri nko muri Canada dufate taronse umwanya wo kuganira n'umuntu ashite ku icumu kugira ngo uganirire umurundi kitavuze cyo n'umunyamahanga umubwire uti abantu babategese ko kugira ngo umututsi umuhonye umutema ahaca apfa naho kubitarime mu mvura idahita nibwo gutwe ico twarageze ahantu usanga amajambo naho usanga ari makenya bikenewe cyane uko umuntu ayasobanura akayahindura mu ndimi abantu bagatahura yuko ni batembere ubujumbura bakaduga mu misozi igihe bahuye n'abantu bashika bangahe bafise inkovu ku gutwi haruguru y'ugutwi bamenya iyo bazaravuye kandi noneho no mu bindi bihugu duhana imbiye ibyo ni ibimenyetso bihari kandi nshaka irumba kijyanye no kuvuga ukuri hanyuma nshaka gatatu tugarutse ku butungane mwarimu abarije muti ngo nyine turazi kuri ibi bihugu tubamo uko abantu bava mu bwoko bwinshi mu bihugu byinshi ariko bakabana mu mutekano hanyuma abanyapolitiki bikaba kizira yuko bigisha guhonya abandi bigenda gute ni kubera turi mu bihugu bishingiye ku mategeko etat de droit hanyuma ubwa gatatu turashimikira cyane cyane ku kintu cy'ubutungane ko turaraba nka tubaye nko muri Canada tubayeho tubana n'abantu bava mu bwoko bwinshi mu bihugu byinshi mbere nka byose by'isi yose hanyuma abo bose ntitubanye mu mahoro kubera ariya abagenzi bose ariko umuntu arubahuye ubundi amwubahira itegeko igihe rero igihugu na cyane cyane nk'uko ku Burundi bwaguye mu kaga k'ihonyabwoko tudasubire gushinga ubutungane ntaho tuva ntaho tuba tugiye kubera hariho ibyaha kuri ubu bihanwa ubusanzwe ariko hakaba n'ibyaha abarundi mwenga bagomba kwifata uko bitari duhere gucaca ihonyabwoko nk'akaba rero kubona aho duteye isentare mpuzamakungu yari yasabwe yari yanashyikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu mu cegeranyo cayo cyize ibyakurikiye iganwa rya Mekyoni badaye ko ari ihonyabwoko yari ryabitomoye neza yuko igikeneye ku Burundi ari isentare mpuzamakungu ariko urabona ko bwateye kabiri ku mbuzo kwikingira kubera bene gukora ibiganiro byo kurondera amahoro baba bahuriyemo na bene kugandagura umukuru w'igihugu bagahuriramo na cyane cyane abakoze ihonyabwoko ama Abatutsi baraje ingene iyo sentare bayigizayo urabona ko duteyeho bavuga ngo izoba ari umugwi umwe usanzwe uri mu butungane bw'u Burundi ibyo ntibishobora gutanga ubutungane kubera kujya mu buyizi mu kirundi baravuga bati nta bimene igihuta muraba irya nini nahabaye ihonyabwoko kugira ngo rugambane n'umuzi hategeze ko ubutungane icyo rero nico kindi twebwe dushimikira ko hanyuma ikindi rero twibaza kugira ngo dufatiye ku bihugu tubayemo turaje nijya nini nahabaye ihonyabwoko kugira ngo hidofire kuba mu gushigikira cyane ibikorwa ibyigwa inyandiko zo kwibuka kugira ngo ibyakorewe abantu bagira ubwoko bwabo ntibizimangane tugeze muri ya genocide Canada turategekanye gushigikira bimwe biboneka abantu bakora ibyigwa ku ihonyabwoko ryabaye Burundi abantu banditse ibitabo kuri ihonyabwoko uwo n'umugambi twasanze wogira akamaro kugira ngo ikibagiranwe gutyo bidufashe no gukinga ihonyabwoko turikira imoso koko
Radio Isi y'Amerika i Washington DC ni kiganiro gihijambo abatwumviriza aho turiko tuganira na Jive twabonye ayoboye Fondation Gazelle abamugisagara cha Austin mu ntara ya Texas nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe kandi na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishami ry'ishyirahamwe ACE Genocide muri Canada abamugisagara cha Toronto kuri telefone turi kumwe kandi na Ferdinand Ndatangwa yarokotse ubwikanyi bwabaye mu 93 inyuma iganda kugwaja Prezida Melchior Ndadaye mu Kibimba. Turi kumwe na Aime Richard Maniriho yarokotse ubwikanyi bwabereye mu Gishubi. Ngaruke kuri Gilbert Tuhabonye, ubu muri iki gihe mu bikogwa ukora uratumigwa mu makungu aho hatumigwa abantu bavuga kubijanye n'agateka ka muntu, mutanga amajambo ku bantu bashikiwe n'ibintu bitoroshe mu buzima bwa bakabirengera bagahava bavamwe abantu bashobora gufasha abandi batashoboye kumbure gushika ngaho. Muri ayo ma conference amanama mpuza makungu muhora mutumigwamwo avuga ku bibazo bijanye no kurengera ibibazo abantu babaciyemwo bikomeye cyane, nikihe mwakura ni ihe nyigisho mwoha nk'abandi?
Njewe nkuko mubizi ngira mwarabyumvise kuri radio ikomeye ngaha muri etaze yitwa NPR, mwarumvise ikiganiro natanze. Icyambere na mbere je mu bintu byamfashije kugira nibagire ibyanshikiye, hanyuma nshobore kugerageza kuraba imbere nsubire kuraba inyuma, kuko ibyabaye byarabaye hacu ndi bugarure. Narahasu kuwasize ubuzima Imana yarandokoye, none Imana yampaye iki kugira nanjye nshobore gufasha abandi? Kwiruka, bavuze kwiruka mu kibuga ngo yiruka umusazi, ariko jewe kwimenyereza biramfasha kugira mu mutwe sinimbira ibintu by'ingwano, niyumvire bya politiki. Politiki n'ikintu namye nanka kanubu je politiki n'ikintu hari numva kugira ngo gukina politiki ni umukino ugoye gukina, utegerezwa kubesha kubutinde n'ikintu. Jewe rero kugira umutima wanje ugira amahoro ni iki nakoze kugira kimfashe nibagire byanshikiye? Icyambere na mbere kwari kurekurira abankoreye ibibi, ni kuri byabaye mu Kibimba nintibagirwa, ariko je byaramfashije kugira nshobore kubyibagira nshobore gufasha abandi. Nicyo gituma icyo cyiyumviro cyo kuzana amazi, amazi ni gahuza. Iyo turiko dutanga amazi, iyo fondasiyo iriko itanga amazi, ntituraba umuhutu cyangwa umutuzi cyangwa umuntu ugenda ahantu abantu bakeneye amazi. Ifondasiyo cari nto ntiraba nini, muga nkibaza yuko mu manama yerekeye human rights cyangwa y'amaradiyo akomeye turavuga neza ingorane abarundi dufite, turakenye, turagowe, abantu bake bafite amazi meza mu nzu zabo. Hanyuma waba uva muri Amerika, waba i Buraya, hose harabaye ingorane. Rero ni iki gituma mu mutwe w'abantu zishobora kuraba imbere tukaba dufite amahoro mu mutima? Icya mbere na mbere nk'uko nababaye no kurekurira abadukoreye ibyaha, yewe byaranshoboye kumfasha kugira nshobore kuronka amahoro mu mutima. Hama iyo ndiko ndimenyereza nk'uko Ferdinand yabivuze, basket barahura bagakina, nanjye nibyo bimfasha. Kandi rero kwiruka ariko kwimenyereza byarantumye mbura n'abantu benshi. Hama iyo uhuye n'abantu benshi ukababwira ingorane ufite izo wagize mu buzima, ejo Burundi buzoronka abaza kubafasha. Akaba ari cyo cyiyumviro jewe kinyuma y'ibyo byose byo ndakunda gukora. Je nzosha gukora icyo nshoboye, umugabo ubunda waba uri muri Canada, waba uri Buraya, waba uri Burundi, icyo ushoboye gukora mu muryango wawe ahajya uvuka ubwira abanyagihugu amahoro mu muryango kandi uhera mu nzu. Kuri ejo igihugu kizoba amata n'ubuvuki, izoba igihugu abantu bose birukira, akaba ari byo twifuza.
Umwanya utubanye muto ni ikiganiro twari kubandanya, yamara turazoronka ikindi gihe cyo kubigaruka ko nashaka muri make cyane. Ferdinand Natangwa na Aime Richard Maniriho, akajambo kanyuma muri make cyane mwoshikiriza.
Ni Ferdinand Natangwa. Ego nako navuga yuko akanya gatonya musuye kuma nuko cyo cyumvira cyo kuyaga kugira ngo tuvuge icyo twiyumvira kuri byabaye. Kubandanya dufatira cyane cyane no ukarorero nari gutangurira ko kajanye n'abana bibuta bashoboye kuja hamwe kandi bari baje kubica bari babanje gushaka kubatandukanya, berekana yuko nibaza yuko kibaza kwiga ubucacu kizotiba kironka amahoro, ko byatwerese ko urukundo rukiri mu bantu. Cyo ni kirwa twashoye kuronka kuri bajya abana bibuta twifuza ko mu minsi iri imbere wagira marasiri. Ikindi cya kabiri nohereza ko nuko usaba nk'uko Jiriwe yayivuze, ego gutekanirwa mu mutima ejo uyu muntu umugira imbabazi akaba yayisabye nabo biraheza bigatanga amahoro, kuko ntawugiye ikigongwe utakimusabye. Cya kabiri nuko twohereza yuko ubutungane bwokora kugira ngo icyaha uwagikoze kimwagire, kugira ngo igeze ngo kije ku bwoko bu canke iki, mugabo ibyamenyeshejwe ibyabaye bigaheza bikarangurwa. Tukobandanya tubashimira, twifuza yuko tuzobandanya tuganira. Murakoze
nawe Aime Richard mu majambo make cyane, make cyane, mwanyura duheranye.
Naje wa nk'abandi nuko igihonyabwoko kugira rihere hari abaca mu mihari amafondation n'andi mashyirahamwe je mugana fashe intumbero yo guca mu muryango muryango wa hafi muryango wa kure ababanyi kugira ngo ndabereke yuko naho umuntu aba yakugiriye nabi kamusubiza iyo ndaba aho umwereka yuko umuntu ubuje abantu benshi bambaza ngo uvuye no gutemwe mu girande ndababwira yuko ndamuramutsa nkamubaza nti naho wantemye ntiwumvise kanini kuko niwa waboma hamwe na jewe hari naho cyagitwa waboma mu kitagisa neza cyane nyine kandi aratangara cyane kubona ntamusubirije mu nkoko singoko ni urugito arabona yuko ntashobora gukurikiza ibyo yagize hari naho umukigwa akabona na bene wabo akoranye ati bwa bandi bara ibe nabi kuba ikigongwe nico nyene mba na bagira ikigongwe kuko iyo umuntu agukubise ikofe ntumusubize byiza ugenda urimvira uti mbega basha ntibyamubabaje canke hari ico nakoze kwica abantu rero inyishu yabyo n'intembo yabyo ntibiri mu bintu byoje imbere mu byo baba baharanira bategetse canke by'izindi nyungu kuko nta nyungu n'imwe abamaze kubikora bose ku isi bararonkamwo atari amagorwa bakuramo.
Murakoze cyane. Twariko tuganira na Gilbert twabonye ayoboye Fondation Gazelle aba mu gisagara cya Austin mu ntara ya Texas nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twari kumwe na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishami ry'ishyirahamwe ASE Genocide muri Canada aba mu gisagara cya Toronto. Twari kumwe na Ferdinand Ndatangwa ari mu barokotse mu bwicanyi bwabereye mu Kibimba mu mwaka w'1993 nyuma y'igana kugwa rya President Melchior Ndadaye. Gilbert twabonye nawe nyene ari mu barokotse Kibimba. Twari kumwe na Aime Richard Maniriho nawe yarokotse ubwicanyi bwabereye mu Gishubi mu mwaka w'1993. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Murakoze
murakoze
murakoze namwe
murakoze.